mumvanira dijwi rya America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mara mutse Jeffrey ndamutse nabaduteza amatwi muraka kanya. Ibihugu bya Afrika bishashe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi byasabye ibindi bihugu byo muri ako kanama ejo ku munsi wa kabiri gushyigikira ibihano CEDEAO yafatiye Mali. Ibi byasabwe na Michel Biange, ambasaderi wa Gabon muri ONU, ku izina rya leta aserukira na leta ya Ghana ndetse na leta ya Kenya. Ibihugu bya Afrika uko ari bitatu bifite intebe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Nayo muri Burkina Faso abasirikare 8 barimwo umukomanda umwe barafashwe bagirizwa kuba bari mu mugambi wo guhungabanya inzego z'igihugu. Ibi byavuzwe n'umucamanza mukuru w'igisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri. Ibiro bivuga kandi ko byamenye uyu mugambi ku munsi wa gatandatu inyuma yaho umwe mu bari muri wo awushize ahagaragara nk'uko ibyo biro bivuga. Itohoza riza ryaratanguye kandi abasirikare 8 baramaze gufatwa kugira babazwe. Muri Ethiopia abantu 19 barishwe n'indege yo mu bwoko bwa drone mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Ibi byavuzwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi b'amavuriro ejo ku munsi wa kabiri. Ibitero bikurikiye ibindi byabaye ku munsi wa gatanu byahitanye abantu 56 mu ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buraruko bushyira uburengero bwa Tigre. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze ko ata makuru afise y'ibyo bitero byose bivugwa. Mu gisata cy'amagara y'abantu icya kabiri cy'ababa ku mugabane wa Buraya gushika mu kwezi kwa gatatu ngo bashobora kuzokwandura ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe kandi Banki Nkuru y'Isi yagabishije ko ubu bwoko bwa Omicron ushobora guhungabanya ubutunzi bw'isi bwariko burasubira ku isi nunura. Mu miliyoni hafi 8 z'abanduye mu minsi indwi iheze umugabane wa Buraya niwo waronse igitigiri kinini cy'abapfuye n'abanduye ku isi nk'uko biri mu biharuro byaturukanijwe n'itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Leta y'abatalibani muri Afghanistani yasabye ibihugu bibanyi bya Uzbekistani hamwe na Tajikistani kwisubiza indege za gisirikare na za kajugujugu zatwawe muri ibyo bihugu bibanyi n'abapilote bahunze igihugu mu kwezi k'8 umwaka uheze. Abapilote b'Abanyafghanistani bahawe imyimenyerezo n'Abanyamerika yo batwaye izo ndege zirenga 40 bari kumwe n'imiryango yabo muri Uzbekistani. Umushikiranganji Yakub yahamagariye abo bapilote bose gutahuka mu gihugu cy'amavukiro mu mutekano yemera ko bagize itunga ry'igihugu kandi bazobishimirwa. Abasetse yenguza ariko baracyafise amakenga kubivugwa n'abatalibani ko bazocungera umutekano w'abahoze muri leta. Abahoze mu bajeje umutekano barenga 10 bivuga ko boba barishwe mu ndwi ziheze n'abatalibani. Nayo mu nkino z'umupira w'amaguru ku munsi ugira gatatu w'inkino zihuza ibihugu bya Afrika ziriko zibera muri Cameroon ejo ku munsi wa kabiri, Algeria isanzwe ariyo ifise igikombe cy'izi nkino yanganije na Sierra Leone ubusa ku bundi. Nigeria yatsinze Misiri 1 ku busa nayo Sudani na Guinea banganya ubusa ku bundi. Nayo kuri wa gatatu Tunisia ikina na Mali nayo Mauritania ihure na Gambia mu gihe Guinea Equatorial ikina na Cote d'Ivoire. Izi nkino zizomara ukwezi zatanguye ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere zirangire itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri.
Prokozi Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mu mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze none aho mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko tuyahere hano muri Amerika aho President Joe Biden yarayavuze ijambo rikomeza rikanashimangira uburenganzira bw'abanyamerika bose gutora
iyo ivyo ariko baragiratari vyiza aka ashigikira abademokrate iyo ngwano barimwo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko.
Uyu ni Leon Sakizimana Umurundi ukurikiranira hafi ibibazo bya politiki muri Amerika aba mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru mu buryo burambuye n'izindi twabateguriye naho mu kanya gato. Karimaze kubabwira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Joe Biden yarayongeye kuvuga ijambo rikangurira abanyamerika gushyigikira umushinga w'itegeko rigenga amatora muri iki gihugu. Uyu mushinga w'itegeko ryemerera umuturage wese gutora wongera uruhare rwa guverinoma ya Amerika mu gukurikirana amatora kuruta uko byari bisanzwe bikorwa ku rwego rwa za leta mu buryo ubugazo ukomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abademokrate n'abarepublikane muri Sena ya Amerika. Uruzinduko yagiriye ejo muri Leta ya Georgia aherekejwe na Vice Perezida Kamala Harris yatangaje ko uyu mushinga w'amategeko uzaba ishingiro ryo guha demokarasi urubuga rusesuye no kwimamayira igitugu ku buryo bwa burundu. Yavuze ko ari amahirwe yo guhitamo umucyo bakuye umwijima babyerekanishije gutora. Perezida Biden yemeje ko ahagaze kuri iyi ngingo ahazi kandi ko atazatezuka. Mu gushimangira ahagaze kuri uyu mushinga, Perezida Joe Biden yongeye kwandika ku rubuga rwa Twitter ko amateka ategeze agirira impuhwe abananirwa kurengera uburenganzira bwabo bwo gutora. Ikibazo cy'uyu mushinga w'itegeko nicyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye ko n'umuhanga mu bya politiki Leon Hakizimana.
Uravye ingene Joe Biden ayikora bitegura ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari baribaza ko ari byo bikenewe. Kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku banyamerika na cyane cyane abademokrate kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu byo gutora byomera neza kuko urabona gushika ubu repubulika bagomba kubikwegera iwabo bakagomba gukuraho ibintu abantu amategeko yari asanzwe ahari ingene abantu batora. Rero Joe Biden agiye iyo ni ikintu cyiza kugira ngo abereke yuko iyo ivyo ariko baragiratari vyiza aka ashigikira abademokrate iyo ngwano barimwo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko. So ico ni iciyumviro ciza. Hari n'ibibazo bikuru binini birimwo kuko hariho n'ubu abantu baraje agateka akazi na muntu benshi bashaza kujayo kubera abona yuko atariko arakora inguru ibikwiye.
Ivyo vyoba biva kuki? Hariho nk'abakomeye cane rwose mu vyerekeye uburenganzira bw'abirabura eka n'abashikiye ivyo gutora basa n'abataba bitaba iryo jambo. Ivyo vyoba vyavuye kuki ku bwanyu? Hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo nyingo zose ziguma amajambo ahubwo zishirwa mu ngiro.
Ni uko nyine bimeze. Amaze igihe kinini avuga yuko ashigikiye yuko amatora yoba bakurikije amategeko anose bagatora. Mugabo uravye vyose ngo bihera mu majambo. Bo isho bavuga bati rero twereke ibikorwa ugahanga amajambo kuko uravye afite abasenateri babiri ategerezwa kumvisha yuko uwo mushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri Sena. Abo nabo ni Joe Manchin n'uwundi Spire Kirsten we Arizona badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko yingene batora mu muri Sena ahinduka. Ivyo vyose azogumara amajambo. Rero iyo abantu bavuga bati he genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategereza kwemera ko amategeko ahinduka kugira ngo habe amategeko atorwa muri Sena no muri Parlema hanyuma ivyo amategeko byo gutora bihinduke. Urumva akazi kari kuri we.
Amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushyigikira rya tegeko bita filibuster, ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi 60% kugira ngo itegeko ariko ashyira imbere rirengane mu nama nkingo z'amateka hafashirika ko amategeko ahindurwa kugira ngo ivyo vya filibuster ntibirinde gusaba amajwi 60% murazi ko abademokrati badakwije abasenateri bashika 60%.
Ego mico nico kibazo nyamukuru kuko abademokrati abasenateri 50 abarepublikani babwira 50 umva baranganya Vice Perezida niwe aheza akabatatura mugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrati ntishobora kwemera kubura n'umwe. Rero ingwane zihari ni zibiri. Icya mbere ni uko bumvikana yuko 60 bahora basabwa ibyo bivaho bakaza kuri 50 iyo filibase kuvaho mugabe ngo anigira kabiri nuko naho ba 50 abo basenateri babiri b'amategeko bablokinga ubwinshi bya Biden ashaka kurangura batemeye kwa ibyo bintu bihinduka nta na kimwe ntaho bija icyo nicyo kibazo nyamukuru
icyo kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkora mutima kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushyigikira ko iryo tegeko rya filibuster rihindurwa ibyo ntibishobora gutuma abademokrate ku bwabo nabo nyine bacanamo
nibyo byatanguye kuba nacare ubu ni nasho wewe mugabo navuga ko ariko arahindura kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi rwose ni ikintu cyari kimeze nk'icyari ihora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibuster yohava kuko wewe niyo kera ihora yishyigikira rwose avuga ati hatirwa kwa amajwi 60 kugira ngo amateka makuru makuru ahinduke umugabo ubu yemeye ko ibyo bihinduka rero urumva ni ntabwo nini yagize kuri we ariko urumve ingorane iri mu bademokrate abadepitebasa nuko yabaye by'uko babona kubishigikira umugabo abademokrate akuka no gucanamwo batumvikanye yuko aya mategeko ahinduka ni ikibazo kihari koko
ego mu majambo make cyane rwose Hakizimana Leonce mutubwire ikintu wibaza ko cyaba cyatumye na perezida afatiye ingingo yo gushyigikira ko ayo mategeko y'amajwi kenerwa kugira ngo itegeko rirengane hari abavuga ko ari ukubera hirya no hino mu maleta atandukanye amategeko ariko arahindurwa kenshi bakavuga ko ari abarepubulika barahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora ivyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yari ahagaze kuri ico kibazo
ego cane uravye ivyo abarepubulika bariko barakora n'ibintu uravye ingene bafata ibintu vy'ama redistricting bakayasubiramwo ukuntu bariko bagira ama redistricting bariko barabwira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu fate hari nk'abantu b'abaminoriti nk'abirabure basanga bapfegeye hamwe ari benshi bagaca babashira hamwe ugasanga rero intara bazigabaye ukuntu abademokrati baca badefavorize rero muri ico gihe ivyo bisa n'ibakanguye bikanguye abademokrati bagati turagwa nitwaguma tubire kuko nyene ica kabiri naco ni ukuravye neza Biden ingene yatowe yatowe n'abirabure benshi abirabure ni bamushikiye rwose cyane
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
muri Amerika tujye mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nimero ya 7 bavuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka Burundi umuyobozi mukuru ukuri ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza aba baturage ni muri ijwi rya Amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda
uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza ugeze ku birometero 7 mu mitumi ihanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwasi gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bavyiboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya
amashenga turayafise cyane kose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndetse ubara no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga uri kurabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubise igindi mu kurinda yuko iyindi irenga
bivanye n'ukuntu iri barabara usanga birimo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye seremato chwaye n'umuntu agwaye tumushikanye yaza yahwereye
cyo ngaha muri komine nyabira bakuri 17 kuko ni kenshi twa marucha ngati kabura masanganya n'abantu n'ugupfa bagafa n'ati ko tubagenda ngaha kumubara ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitaye umuntu
iruhande yo gusaba kwiryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu cyungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana sana naho bidafashe babyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu
kuva abashinwa bagahora akora arahoze amaranye kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakiye imiziko yahaduka kigasubira inyuma hajya najya makamyo ava hanze raduka imvura yaguye kutanyerera aho imbere mubona aho kadundura imodoka imanuse
twacowe n'imbabazi kubera ababyeyi bamubashe muri iri barabara naje shobora kuricamo ndi mu modoka kimure ndi ku moto mugabo kenshi byamajyabereyemo amasanganya menshi turabavoronte amatibare kwivoronte ndagravuguti kadukore ikishiyiza uje barakore bereye nibazo duhemba
umuyobozi mukuru arongo igisata kijejwe ivyamabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amazi imyaka myinshi Regis Mpawe nayo arongo igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura
kubera iba isaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusabana ingurane ibindi bihugu cyane tukikora kubandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa n'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse ibyo twita mu Gifaransa entretien ibyo wohe n'amafaranga ava muri Leta y'u Burundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu Leta yaratanze amafaranga ashyika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga bari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe kungurane cyane abayasabwe ko imfashanyo
uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko untumbero yo gusanura iyo mihora ifite uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo nawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa
amabarabara cyane Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakuriye rimwe nicyo gituma twatanguye kuyakora murabona nk'iri ya Bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora rikorera naherahezwa hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanza rake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika iBujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa
ibarabara ry'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifite uburebure bungana n'ibirometero 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi n'umwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mu gitegurirwa kandi mukakigizwaho na Thomas Kamilingi
Mwaramutse neza ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere 1984 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vatikani basubukuye umubano usesuye wa diplomasi wari umaze imyaka hafi 117 warahagaze nibyo tuganiraho muri make murakaza neza mu kiganiro Amerika. Kuva Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka mu 1776 yamye igirana ibiganiro n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose na leta ze les états pontificaux mu Gifaransa zabayeho mu Butaliyani bwo hagati kuva muri 1754 kugera mu 1870. Izi leta za papa zari zigize igihugu kimeze nk'umunani bwite wa Kiliziya Gatolika kiyobowe nyine na papa, nizo zasigaye ari Vatikani tuzi muri iki gihe, igihugu kigenga cya mbere gito cyane ku isi n'ubuso bwa hegitari 44 mu mujyi wa Roma rwagati. Igihugu cya Vatikani gitegekwa n'umushumba wa Diocese Gatolika ya Roma ariwe papa, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, nk'ubwami butavugirwamo kandi ntavuguruzwa, monarchie absolue mu Gifaransa. Kuva mu 1797 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta za papa batangiye noneho bwa mbere umubano wa diplomasi wari ku rwego rwa konsira gusa. Ariko mu 1867 Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yashyizeho itegeko ribuza guverinoma kugira abadiplomate kwa papa. Nyamara nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, umubano wo ku rwego rwa konsira wari usanzwe warakomeje uza guhagarara mu 1870. Ubwo papa yaramaze gutakaza leta ze, Ubutaliyani buzimwambuye bumurekera Vatikani yonyine gusa. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyemeye ubusugire bwa Vatikani nk'igihugu cyigenga kugera mu 1984. Ikindi kandi abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibakundaga abagatolika, ndetse bari bafite banagaragaza impungenge nyinshi z'uko igihugu cyabo gishobora kurenga ku ihame rivuga ko leta itandukanye n'amadini. Koko rero itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanura ko Congress itazigera ihirahira ngo ishyireho itegeko ryimakaza idini iryo ari ryo byose muri Amerika. Ariko abaperezida ba Amerika batandukanye bakomeje kugira intumwa zabo bwite zihariye kwa papa batari bakenewe kwemezwa na sena kimwe n'abambasaderi nyakuri. Mu 1983 President Ronald Reagan na Papa Yohani Paulo wa kabiri noneho batangiye kurebera hamwe uburyo bwo kuzura umubano, ariko noneho ukaba washingira kuri za ambasada. Congress ya Amerika nayo yabihaye umugisha ikuraho rya tegeko ryo mu 1867. Ijwi rya Amerika. Congress imaze gukuraho rero rya tegeko ryo mu 1867, President Reagan na Papa Yohani Paulo wa kabiri basinye ku itariki ya 10 y'ukwa mbere 1984 amasezerano yo gushyiraho ambasada no guhanahana abambasaderi bwa mbere na mbere. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta ambasaderi n'umwe wagenwe na Perezida wa Amerika sena ye yari yanga kwemeza. Icyo gihe ariko rero mu 1984 hari ababirwanyije hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugero rumwe mu zindi nyinshi nka National Council of Churches, urugaga rw'amadini y'abaproso ku rwego rw'igihugu, na Southern Baptist Convention, urugaga rw'amadini y'ababatista mu majyepfo y'igihugu, bagiye kurega Perezida Reagan mu nkiko bavuga ko icyemezo cye kinyuranyije n'itegeko nshinga. Kuri bo cyashoboraga gusenya urukuta rutandukanya leta n'amadini. Mu rukiko rwa mbere baratsinzwe mu 1985. Barongeye baratsindwa mu rukiko rw'ubujurire mu 1986. Inkiko zavuze ko abaregaga batatanze ibimenyetso bifatika n'ibisobanuro bifite ireme mu rwego rw'amategeko. Niko byagendekeye n'izindi manza nyinshi zitandukanye kuri icyo kibazo. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vatikani bafite ambasaderi ku mpande zombi kandi leta zibanye neza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bajya inama kenshi kandi bafatanya mu bibazo bitandukanye byugarije isi birimo nk'uburenganzira bwa muntu, amahoro, gukumira intambara, ibibazo by'ubutabazi ku bari mu kaga, iterambere no kurwanya ubukene, kurengera ibidukikije no gukora ku buryo amadini yumvikana ku isi. Ariko nta nkunga y'iterambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha Vatikani. Shuti zacu ikiganiro Amerika na cyo umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikije. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Komeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC.
Muri isanga
abantu barenga miliyoni 310 nibo bamaze kwandura COVID-19 ku isi, nkuko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins ibarizwa mu mujyi wa Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivuga ko abamaze gupfa bagera hafi miliyoni 5 n'igice, naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari 9 arizo zimaze gutangwa. Ikizo cya COVID-19 kirimo kiragana he? Abahanga barabivuga wiki. Nucikwe n'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi saa 10 hano ku Jwi Amerika.
Muri sanga n'ikiganiro cy'Ijwi Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aho dusoreje ayo muri aka kanya, tubashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Gedeone Cyubahiro niwe wegeranije aya majwi, naho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti mirirwa amahoro n'amahirwe.
Umano kukunda, umano tazagunda.